tubashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Habari Uganda mu karere ka Kisoro namwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushekirizwa na Joe Diana Ninahazwe. Umukinyi w'icamamare mu mupira w'amaguru Lionel Messi no musi kwa Mungu ekipe yiwe ya Barcelona ya musezeye.
Ni muy difícil esto para mí después de tantos años de hacer toda mi vida acá en Barcelona tanto en...
Aha muri make mu bigumba gumba byinshi namarira Lionel Messi mu ijambo ryiwe yavuga ko ababajwe no kuvana karenge muri Barcelona yakiniye hafi ubuzima bwiwe bwose. Turabigaruka ko handi hato muri make kandi muyagezeho mu karere. U Rwanda rubandanya gutanga incanco za COVID ya 19 mu banyagihugu bari munsi y'imyaka 40 navyo twabateguriye hakurya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Naho igisirikare kivuga ko kuva mu 2014 ingabo zacu zimaze kurwa mu rugamba na ADF zigera ku 2000. Haya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanyi sase mube hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze muri ano makuru duhera mu yagezeho ijya nino ku isi. Abarwanyi b'abatalibani bigaruriye inyubakwa nka zose zegukira leta ya Afghanistan ziri mu gisagara citwa Kunduz kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Umushingamateka yatowe muri iyo ntara yabwiye itorokanirizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ko ubwoba bw'uko abatalibani bigarurira ico gisagara cose kirimwo abanyagihugu bagera ku 270,000 ari byinshi cyane. Luhula Ahmadaza avugira ubushikiranganje bwo kwivuna abansi abicije ku rugaga rwe rwa Facebook we yatangaje ko inteko zidasanzwe za Afghanistan zija zashitse muri ico gisagara kandi ko ziriko zirakora ibishoboka byose kugira ngo zisubize ibimenyesha makuru biza biri mu minwe y'abatalibani. Umuvugizi w'igisirikare cha Afghanistan nawe yemeje ko urugamba rukaze muri ico gisagara bariko baragerageza kubohoza. Abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu mu ntara ya Kunduz irimo ubutare bw'agaciro bwinshi bo bavuga ko hari ibiziga by'abantu 14 harimo abana n'abagore batoye abarenga kuri 30 nabo bakomeretse bakaba bavuze yuko babatwaye mu bitaro bitandukanye kubavuza. Ibi biriko biba mu gihe ejo kwa gatandatu abatalibani bigamvye ko bafashe ikindi gisagara citwa Shebergan kiri mu ntara ya Jowzan iri mu buraruko bwa Afghanistan. Shebergan ni umurwa mukuru w'intara ya kabiri wigaruriwe n'abatalibani kuko kwa gatanu muribuka ko bari bafashe igisagara cha Zarand cegukira intara ya Nimroz ihana urubibe na Iran. Abatalibani bariko bagwiza ibitero vyabo mu gihe abasirikare mva makungu barimwo abamerika nka bose batashe nyuma y'imyaka 20 irenga bari bamaze mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Afghanistan. Bitegekanije ko bake basigayeyo batahuka mu bihugu vyabo bitarenze mu mpera z'uku kwezi kwa munani. Ijugi Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Igisirikare cha Congo FRDC mu mfunyapfunyo gitangaza ko kuva mu kwezi kwa 10 ko mu 2014 kimaze kubura n'imiburiburi abasirikare 2000 bo mu karere ka Beni kari mu buseruko. General de Brigade Sylvain Ekenge avugira karere ka gisirikare ko muri Kivu ya ruguru. Aya makuru yayemereye amenyesha makuru ababwira ko abo bose baguye mu ntambara yo guhagarika ubwicanyi bukorerwa abasivile bo mu karere ka Beni n'ubwicanyi FRDC yegeka ku murwi urwanya ubutegetsi bwa Uganda ADF wo mutegetsi mu gisirikare cha Congo. Abandanya avuga ko bahagaritse abanyagihugu 145 bagirizwa gukorana na ADF bata muri yompi abagwanyi b'uwo murwi baharugwa mu 100. Muri abo bahagaritswe harimo abanyekongo b'imvukira za Beni na Butembo ibisagara bibiri bikomeye muri Kivu ya ruguru. General de Brigade Sylvain Ekenge akaba yumvikanishije ko amahoro muri Kivu ya ruguru akiri kure nk'izuba agira ati kuronka amahoro vyihuta ni nk'indoto ariko tuzuye aharanira ntimwibagire ko ino ntambara imaze imyaka myinshi ubundi umurwi wa ADF wavutse urimwo abarwanyi b'abayisilamu bakomoka muri Uganda bifuza kuvana ku butegetsi president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni warashinze imizi muri Congo aho maze imyaka 30 kuva mu 2013 abepiskopi katolika bakaba bemeza ko umaze kwica abasivile ibihumbi bitandatu agezeho ijya nino ku isi ku ijwi rya Amerika tuyabandanirize muri Haiti aho ubutungane bw'ico gihugu bwabuze umucamanza n'umwe yokwemera gukora amatohoza ku rupfu rwa president Juvenal Moïse yagandaguwe n'abantu bamusanze kumuhana iwe mu kwezi guheze kw'indwi Umwe mucamanza wo muri Haiti atashimye ko amazina yiwe atangazwa ku mvu z'umutekano yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ko ino dosiye iturira kandi ari ya politike kuyikora kw'amatohoza bisaba kurinda cane no kwiyumvira ku mutekano wawe bwite n'uw'abaryango bawe iryo soko rya AFP rikabandanya rivuga ko umushingwa amanza mukuru wa Haiti Bernard Saint-Ville yagerageje guhumuriza abacamanza batandukanye ababwira ko yasavye leta kuzobakingira ariko ntihagira ikivamwo mu ntango z'inondwi Saint-Ville yari yavuze ko amazina y'abacamanza bazokora amatohoza kuri dosiye y'igandagurwa rya Juvenal Moïse azotangazwa kuwa kane iki kiringo rero kikaba gishobora kutubahirizwa kuko atanumwe ariko arerekana ishaka ryo guhabwa ako kazi abamaze gutabwa muri yompi muri no dosiye ni 44 barimo abapolisi ba Haiti 12 n'abakomoka muri Colombia 18 waratwara abajeje gucungera umutekano wa nyakwigendera Juvenal Moïse akaba ari mu bamaze gutabwa muri yompi ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu amakuru ku ijwi rya Amerika arabandanya Imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga bigari inkuru narinda bemereye ku mukinyi w'icamamare mu mupira w'amaguru Lionel Messi uno musi kwa Mungu yasezewe na ekipe yiwe Barcelona FC n'ibigumbagumba vyinshi Lionel Messi yatanguye kurira imbere yo gufata ijambo ryo gusezera abagenzi biwe yabwiye ko atari yarigeze yibaza ko umunsi uri zina yo basezera
ikindi gihe kandiroheye nyuma y'imyaka myinshi ntuye hano ntago nari mbyiteguye umwaka ushize igihe noherezaga ibaruwa ivuga ko nzasezera mu ikipe nari niteguye kuvuga ikindi ku mutima kandi nari nzi neza icyo nashakaga kuvuga kubera ko nari nzi icyo nshaka ariko siko bimeze uyu mwaka gewe n'umuryango wanje twari tuzi ko tuzaguma hano mu nzu y'umuryango wacu nicyo twifuzaga kurusha ibindi kuri twebwe ubuzima buzira umuze mu kazi no mu buzima busanzwe mu rugo rwacu i Barcelone nicyo cy'ingenzi Ikibabaje nuko uyu munsi ndi hano nje kubasezeraho nyuma y'imyaka myinshi y'ubuzima bwanjye hano.
Maravillosa. Pero bueno.
Venuste Nshimiyimana Lionel Messi rero mu kindi gice cy'iryo jambo uhejeje kudushira mu Kinyarwanda ukuvavanura na Barcelona FC yakwise ibihe bigoye gusumba ibindi byose atigeze amenya mu mwuga wiwe ibirori byo kumusezera byari byitabiriwe n'umuryango wiwe na bamwe mu bakinyi bagenzi biwe Messi yirinze ariko kugira ico avuga kuri kazoza kiwe mu mupira w'amaguru avuga ko yarose ama equipe atandukanye amusaba gukorana nawe Kwa kane niho ekipe ya Barcelona FC yatangaza ko itagishoboye kugumana na Messi ari mu bakinyi bayo bakomeye Barcelona yasiguye ico gihe ko bigoye ko aba amasezerano ashimisha bose bivuye ku mishahara yagabanutse kubera amadeni iyo ekipe ifise president wa Barcelona FC Joan Laporta aha agasigura ko igihengeri c'ubutunzi kiri muri ekipe yiwe chatewe n'ikiza ca virus ya corona hamwe n'intwaro y'uwamubanje umwungirije ariwe Joseph Bartomeu. Lionel Messi avanye akarenge muri Barcelona FC nyuma y'imyaka hafi 20 yaramaze ayikinira. Iyo ekipe yari yamuzanye akiri umuyabaga w'imyaka 17 imivanye muri Argentine yakomoka, yatumye umurwi wiwe utsinda ku nshuro zine amahiganwa ya Champions League n'ayandi mahiganwa akomakomeye, akinjuye akiri ku murongo wa mbere wabinjije ibitero byinshi muri iyo ekipe ya Barcelona. Muri rusangi mu mikino 778 yakinye yinjije ibitero 672. Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda, amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda rubandanya ibikorwa byo gutanga incanco za COVID ya 19 kubaba ku murwa mukuru I Kigali. Bitekanijwe ko ku munsi hazokingirwa abagera ku 10,000 mu kiringo cy'ukwezi n'igice. Abahabwa izo ncanco bazironkerezwa he, bakaba bafise imyaka ingahe? Ibi byose tubibaza mugenzi wacu Asumta Kabuyi ariko arabidukurikiranira.
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko abahabwa inkingo muri iki cyiciro ari abantu bose bari hejuru y'imyaka 40 batuye mu mujyi wa Kigali. Iyi minisiteri isobanura ko kuri iyi nshuro yatangiye no gukingira abagore batwite kuva ku byumweru 12, abonsa ndetse n'abakora mu mirimo y'ubucuruzi batitaye ku myaka y'ubukure. Hirya no hino mu bigo nderabuzima byo mu mujyi wa Kigali wasangaga abaturage biganjemo abari hejuru y'imyaka 40 batonze imirongo. Aho ijwi rya Amerika ryageze mu kigo nderabuzima cya Ndera kiri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, abaturage bagaragaza kwishimiriza inkingo, cyane cyane ko basobanura ko baziboneye ubuntu.
Nifite imyaka 50, twe twumva ko bazaduca amafaranga. Bagenzi banjye bafite za telefone za WhatsApp nibo bambwiye ngo ku masante de sante ngo barimo barakingira ngo ni ubuntu, ngo rero ngo twihute tugende tujye kwikingiza, kandi ngo babishyizeho igihe kigiye cy'ukwezi kumwe.
Wamenye gute gahunda kwihari?
Yaciye kuri radio ndabyumva ko mu masantere de sante bagiye kuhazana kubakingira, ko nanjye numva fasha umugambi wo kuzaza kwikingiza kubera icyo cyorezo kimeze nabi. Urumva ko cyakaze cyandurira noneho no mu mwuka, urumva ko uri kumwe n'umuntu ugira ubwoba ngo uramwanduza. Nanjye n'umwana wanjye yarayirwariye ku ishuri ariko ahita akira, yarafatiranyije.
Iki cyiciro cyo gukingira abari hejuru y'imyaka 40 kije gikurikira icyabanje mbere, aho abarengeje imyaka 50 bose bari basabwe kujya ku mavuriro abegereye bagahabwa urukingo. Muri iki cyiciro hari abageze mu zabukuru batahise bitabira kujya gukingirwa, barimo kugaragara mu baje mu b'imyaka 40 muri iki gihe. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko bari bafite amakuru abatera ubwoba kuri izi nkingo, bahitamo kutitabira kwikingiza mu cyiciro cya mbere.
Nabanje kwanga mbona batazantera ngo mbe kuko nari ndwaye. Bambwiraga yuko ngo hari abo barukingira bakuze b'imyaka yanjye bagapfa. Ndavuga nejo ntazapfira da, sinshaka gupfa. Abana rero bantera bati ni ku bwawe niba wanze gukingirwa bizakora kumera ko rero ndazaba urangingira mbona ntacyo bintwaye.
Iyo naracika nkwe sinari narabimenye, niyo mpamvu nabimenye nkaza.
Kuri iyi nshuro wasangaga abaturage bitabiye cyane kujya guhabwa inkingo, bitandukanye n'uko izatanzwe mbere wasangaga babanza kwigishwa cyane, hakavamo abemera abandi bakabyanga. Bwana Fra Jean Claude ushinzwe ibigendanye n'icyorezo cya COVID-19 mu kigo nderabuzima cya Ndera asobanura ko kuri iyi nshuro bakoze ubukangurambaga mu buryo buhagije.
Mbere bitewe n'uko n'abantu bakuze cyane hasaba imbaraga kugira ngo babanze bigishwe, kenshi bari bafite ubwoba bavuga ati banari icyo bari bube, ariko ubungubu bitewe n'uko bamaze kumenya agaciro k'urukingo n'icyo gafasha umuntu warufashe ko ataremba cyane nk'uko bimeze, urabona ko ubungubu barabishaka cyane ahubwo kuruta, ukabona ko ikibazo ushobora kugira n'uko zaba ari nkeya. Urabona ko abantu bari kubyitabira mu buryo bugaragara kugira ngo babibone, hari abaturage uko bari bahari mu gitondo bahabyukiye. Kugeza ubungubu navuga ngo twakingiraga abantu benshi, noneho ukabona ko n'uza uko twatangiye n'ubungu uko biri abantu baracyashaka kuza.
Ibikorwa byo gukingira byaberaga mu bigo nderabuzima binyuranye, ariko abaturage bategereye ibyo bigo nderabuzima basangwaga mu tugari twabo. Usibye ibigo nderabuzima byo mu mujyi wa Kigali bikomeje gutanga inkingo, Minisiteri y'ubuzima yanatoranije ahandi hantu habiri hashobora kwakira abantu benshi kugira ngo nabo bafashwe muri iki gikorwa cyo gukingira. Niyongeraho kandi ko izi nkingo zirimo no gutangirwa mu mavuriro yigenga yatoranijwe agera kuri 5 yose ari mu mujyi wa Kigali. Kugeza ubu inzego z'ubuzima mu Rwanda zemeza ko hahawe urukingo adapfa kuzahazwa na COVID-19 mu gihe yaba yayanduye. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Impunga Tarcisse nibyo sobanura.
Inkingo rero zifite akamaro gakomeye cyane kuko zituma indwara ni virus n'inshyashya ntabwo umubiri w'umuntu yimenyereye uyirwaye bifata igihe kinini kugira ngo umubiri ukora abasirikare bayirwa kuyirwanya. Abantu bafite intege nkeya rero badafite n'ubwirinzi buhagije irabazahaza ikabica. Urukingo rero bafasha kugira ngo umubiri wabo ukore abo basirikare barwanya virusi no mu gihe yarwaye ya virusi abe yahangana nayo bimworoheye.
Gukingira iki cyiciro cy'abarengeje imyaka 40 byatangiranye n'ukwezi kwa 8 bikabitegarirwa kuzamara igihe kingana n'ukwezi n'igice. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko byibura abantu bagera ku 10,000 bazajya bakingirwa buri munsi. Usibye umujyi wa Kigali, iyi minisiteri yumvikanisha ko muri iyi weekend inkingo zatangiye no kugezwa no mu tundi duce tw'igihugu ku buryo no mu ntara naho bazatangira gukingira mu minsi ya vuba. Kuri iyi nshuro biteganijwe ko bagera mu 300,000 mu mujyi wa Kigali baba bamaze gukingirwa. Minisitiri w'Ubuzima aherutse gutangaza ko Leta y'u Rwanda yamaze kwishyura inkingo zigera kuri 3,500,000 zizagenda ziza buhoro buhoro. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu basaga 600,000 aribo bari bamaze guhabwa doze y'inkingo zose kugeza kuri uyu wa gatanu. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi urakenuye mu gihugu cy'u Burundi. Naho kuva ku itariki ya 26 gushika ku ya 28 z'uku kwezi kwa 8 turimwo hazotunganywa ihayanishwa karuhariwe y'ibidandazwa bikorerwa muri ico gihugu nihanishwa gyiswe Made in Burundi rikaba rizobera i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi. Unanivu amahinguriro muri ico gihugu rurashima intambwe rugeze ko mu iterambere yamara rugasaba leta gushira umwete mu kurwanya ibiturire bibangamiye ico gisata no korohereza abanyamitahe mva makungu. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ubushikiranganje bw'ikigega ca leta buvuga ko igisata c'amahinguriro giterera ibice biri munsi ya 5% ku mwaka mu butunzi bw'igihugu. Olivier Suguru atwara urunani ruhuza abafise amahinguriro yemeza ko ubwo rugero atari ruto agereranije naho batanguriye gukorera hamwe. Abo bagwiza tunga bariko barategura ihayanishwa ry'ibikorerwa mu Burundi Made in Burundi y'iminsi 3 rezo mu mpera zo ku kwezi k'8 kuva itariki 26 gushika itariki 28. Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru i Bujumbura mu gutanguza ibikorwa by'iryo hayanishwa, Olivier Suguru aserukira abafise amahinguriro arashima ko leta imaze kwerekana utwigoro tugaragaza ko gitaho icyo gisata.
Bashaka gushimira cyane leta y'u Burundi cyane cyane ibanki ya Repubulika y'igihugu iyo yashoboye gushiraho igisata gishobora gutanga amakenduro badasabye inyungu z'umurengera yo gushobora guteza imbere ibisata by'amahinguriro cyangwa n'ibisata by'ubutunzi. Ni ukugira ngo dushobore kugira amahinguriro afise inguvu nyinshi dushobora kongereza umwimbu tukaronka umwimbu usigara mu gihugu n'umwimbu dushobora gushora hanze kugira amafaranga y'agaciro ashobore kuboneka. Ejo tuzaba dufise umuyaga nkuba mwinshi gusumba turavye amaproje y'umuyaga nkuba ariko arubakwa, ndetse hari ingomero zishika 5 ziziko zirubakwa zishobora gutanga umuyaga nkuba mwinshi.
Abo bagwizatunga bahamagarira leta kuborohereza cyane cyane mu gukuraho amakori n'amatagisi ku bikoresho bakoresha mu mahinguriro yabo ico bita exoneration mu Gifaransa kugira ngo bateze imbere igihugu.
Ibintu twa turahingura bishobora kuronka akanuvera kugira bishobora kuja ku masoko mpuzamakungu ya karere k'ibihugu bya yase cyo kimwe no mu karere ka Afrika cyane cyane yuko ari isoko rusangi. Ku bibazo byerekeye amafaranga y'agaciro kiracariho mugabo turabona neza yuko mu minsi ya vuba kizoye bagitora inyishu. Ibyo amakoperative akora bimwe twita matière première ari byo dukenera mu guhingura dukoreye mu byo twita repos défini. Kubera iyo amakoperative abaye menshi agashobora kugwiza umwimbu bituma ugwaruka tutari ruke rushobora kuronka akazi, natwe umwimbu wiyongereye tukabana dutanga akazi twongereza akazi mu mahinguriro dusanzwe dufise.
Aha abagwanya ibiturire babona ko icyo gisata cyo gutanga uturusho mu gukuraho amakori n'amatagisi kirimo igipfungo n'ibiturire vyinshi. Gabriel Rufyiri atwara ishami Oricom rigwanya ibiturire yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abatanga ubwo burusho baca bikika mu kiza.
Bije ya leta bavuga yuko ku mwaka kizira kurenza uburusho bw'imiliyari 18 mugabo bagaca batanga hagati y'imiliyari 100 na 200 ku mwaka, ariko ababikora ntibabibazwe ntibabihanigwe twebwe tubona ko ibintu by'ibiturire n'ubusuma arivyo biri imbere cyane mugabo bo bavuga yuko batanze akazi baravye mu mpapuro mugabo ugiye kuraba ku rubuga uno munsi urugero rw'abashomeri mwa kino gihugu cacu ruri hagati ya 35 na 68% kwijana ibitarigera bibaho kuva Burundi bwitwa Burundi mwa kino gihugu cacu.
Abafise amahinguriro mu Burundi batangaje ko nabo nyene biyemeje gufasha leta kugwanya ibiturire. Irihanishwa ririko rirategurwa rizoba rigira 4 mu myaka 4 ikurikirana. Pierre Clavé ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Leta y'u Burundi mu ndwi iheze yaratunganije indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga. Abitavye iyo nama baratoye abayobozi bashasha b'ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga, bongera barabira hamwe uruhara bogira mu iterambere ry'igihugu cabibarutse. Hari yamara abarundi baba mu mahanga batiyumva muri iryo shirahamwe. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Professeur Liberan Bashira kandi atwara ishirahamwe ry'abarundi baba mu gihugu c'Ububirigi, akaba ba ku murwa mukuru w'ico gihugu i Bruxelles, hamwe na Diomede Misigaro atwara urwego nshingamategeko muri iryo shirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga, we aba muri leta ya Tennessee aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aratangura avuga uko iyo ndwi yagenze muri rusange.
Biyatanguye neza kandi byageze neza byose byaherejwe no kugenda kuraba umurundi umwe aba imurambya yagize igikorwa kinini rwose ahatera icyayi uwo mugamba kari wo kwishora azi ibyo turaje kubigaruka ko ariko nashaka kuvuga ko ikiza kihari twahuye turi abarundi benshi abapfu mu bihugu byinshi bya Afurika, by'i Buraya, bya Amerika byageze neza rwose abantu bo mushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi ndirimbe bihugu twagomba kubashimira kundo batwitaye umwanya wose twariho turi mu banama atandukanye tugashimira nabandi OIM cyano hino baza kuvuga makuru ajanye no kubintu byifashe cyanye no kutukorera hamwe kugira ngo turabe ukundo dushobora kugira ikintu cingira kamara mu gihugu nkuko yandi diaspora yandi akora. Nashimira kandi mwe byivuye inyuma byo mukuru w'igihugu nyakubaho General Major Evariste Ndayishimiye kukuntu yabyifashemo akaduha umwanya uhagije. Novuga umunsi wose turiko tuganira abarundi bakabona umwanya wo kukubaza ibibazo bijanye n'ukuntu uza gukorera ngaha ibibazo bitari bike, kandi novuga ko ivyo bintu icyiza cyabyo ni uko biraba abarundi bose bitavangura ngo uyu n'uyu ari mu migambi n'indi bingibi. Nacyo kintu kizima twakuye tukaba rero twese twagiye twemeranije benshi muri twebwe bafise imigambi gukorera mu Burundi barimenyekanishije n'ibyo bashaka kurangura tukatubona ko turiko turatera intambwe twizeye ko mu minsi iri imbere bizorushiriza jere akazi kanje mushiratorewemo no kuraba ko abo bantu bafise ivyiyumviro vyiza vyo kuja gukorera mu Burundi batunganirijwe. Ndabe ko n'abatarajijuka kugerageza tukabashikira babone ko igihugu cabibarutse dukore nk'abandi ani ma diaspora y'ahandi. Urakoze.
Abitavye iyo nama banganiki iyo ndwi yahariwe abarundi baba hanze
umunsi wa mbere bashikanye mu 500 hafi byagiye biyongera biva kukunda abantu bashika n'ibiki, ariko twaje inama turi abantu batari bake tukaba tugomba mbere no gushimira ababatwitayeho kubera ko badufashije muri byinshi. Imana ibahezagire kandi bongereze imigisha.
Abo mwo bamuserukira ishyirahamwe ryanyu riserukira mwo tubwire ingene bangana.
Ishyirahamwe duserukira rikuma ryiyongera kandi riri mu bihugu byose. Ndakubwiye ubu ngo ndafise igitigiri nivyo turimo, ariko mbere kubaje ko benshi hari abataje murazi ibyashitse bikigiza cha covid ariko mu minsi rimeshaka kubaye kitigiri ndabashaka kubabwira ngo ni 10,000 ngasanga niheze no bahe bitigiri bikwiye mu minsi imbere nivyo biri mu byoshinzwe mu matohoza cyo kimwe na executive dushobora kuba mu minsi imbere kitigiri cy'abantu ko bangana murakoze
nirihe mwashikirije mwaganiye mwafunditse muri iyo ndwi
iyo twafunditse nayo babwiye muri make tuvuganye n'abantu batari bake ngabo mu bushikiranganje bw'imigenderanire ya leta n'ibindi bihugu by'iterambere tukavugana n'umukuru w'igihugu hari intumbero hari mu Burundi kandi nayo leta nkozi leta byeyi iri kwishyira imbere icyambere imbere yuko tugira amajambere muri byaje byose nuko umurundi wese bafite ikintu ashyira ku munwa ashyira n'icyo mu mufuko cyo ku munwa ntihazogira ingufu zo gushobora kurangura iyindi migambi cyo gushyira mu mufuko ntihazoshobora kwivuna tuvuge inzara cyangwa ibindi bintu akeneye agasabura ibintu hamwe n'ibyo ashobore kubigura ashobore kwigisha abana ibyo rero niyo migambi mikuru ariko mu bantu bari hanze harabagiye berekana imigambi bavuga hose ari mu buvuzi ari mu bijyanye n'ubutandaza ari mu bijyanye no gushora ibitegwa birimwa mu Burundi hanze nibyo rero twebwe dushinzwe n'ushinzwe executive kugira ngo turabe ukuntu abo bantu boshyiriza nguvu hamwe kugira ngo nabo nyine niba bari agatima kugira ngo bazane ibyo bintu batazahombera n'abarundi babona akazi abandi abaribo bose n'igihugu kiyaboneye cyabibarutse cyatubibarutse kiyabonera akajyo ko gukora nk'uko ibindi bihugu bikora n'amadiaspora yabo murakoze
izo ndwi zahariwe abarundi baba mu mahanga ni ikintu kiba umwaka ku mwaka hamaze kuba zingahe izo ndwi nibihe mufatiye ku byo mwapfunditse imbere yaho imigambi mwari mwihaye mukarabaho mugeze ubu nizihe ntambwe mwashitse ko nibihe bibazo bikihari inzitizi
imigambi myinshi ya umugambi wa mbere nuwo kwegera abarundi bose kwereka igihugu cyabo cy'amavukiro bamwe tukabatumira kuza kuharaba njye no kubwira ko benshi harabaza bumvise ya makuru y'abariko bagomba urazi utuko tuvuga uko hari n'abandi baba mu byabo nta kigera nabi benshi baza bavuze batahubwo naratebye nje bise umugambi imigambi navuga ko abakoze mu minsi yahera ya mbere hari abakoze mu bihe bitari bimeze neza cyane nk'inyuma 2015 utuga hejuru ariko navuga ko bakoze ibitari bike byo kumenyekanisha ko iyo diaspora ihari no kuzana imigambi itari mike mu gihugu ariko ubu ni insinzi nini yakora abarundi nka bose banama rimwe bavuga bati harageze natwe dukura amaboko mu mpuzo dukore nk'abandi imigambi rero y'iterambere cyane cyane niyo bari kubashyira imbere imigambi y'iterambere izotanga akazi izodufasha mu buryo bwinshi kandi ikazofasha abanyagihugu bacu igihugu cyacu na twebwe turimo nibyo rero turi ko turaba navuga ko imigambi ahanini ari iterambere abantu rero bakazogira abagwizatunga bakazoza mu bisata byinshi ari igisata cy'uburimyi cy'ubucuruzi ko nanabivuze ariko umugambi nyamukuru ni uwo guhamagarira abarundi bose kubera benshi batarahashika ngo babyibonere tubereke ingene ibintu biri ko biragenda mu Burundi nabo nyine bakura amaboko mu mpuzu bafatanye n'abandi twubake twiyubake kandi twubake n'igihugu cyacu cyatwibarutse murakoze
naho kuri bamwe bashobora kuba bavuga ko batiyumva muri iryo shyirahamwe ryanyu serukira abarundi baba mu mahanga mubabwira iki
ndibaza ko abantu no kubegera hari nk'abantu baba bumva ya makuru ataranye atameze neza bagaca bajyana nabyo igihurutuka nubatumira ikintu kimwe twebwe diaspora nk'ejo bundi dusubiye tugira rimwe mu mwaka tukabatumira abo bantu bakaza n'abaobservateri birabire bo nyine babone ko ururimi turiko turakoresha ari ururimi nyakuri hanyuma n'imigambi izokurikira jewe rero mu kazi fise n'ibyo birimo abo bose boba babwiwe amakuru atari yo n'umwe wese mu cyubahiro cy'iyo nk'uko ndamufata ni byiza abaze sindi umwe turi benshi ashobora kubaza uvuye ubu babana hafi ashobora kuzombaza cyenotana n'imbere yaje umwanya wari wose tukaganira duhereye ku byumviro bimwe hamubwira uwo muntu ukavuga uti ngira ibyo waheruka byari ibi byari magera byaragira uyu tugeze muri ibi aho rero nako kazi kanini twebwe dutumiwe nk'abayobozi kugira ngo abo bantu nabo nyene babyiyumvemo turanabatumira kandi turabahaye ikaze igihe cyose boba bafite ikibazo twebwe turi ngaho kugira ngo tubafashe kuroranirwa no kugira ngo babone neza icyo nabo bafasha mu gihugu cyabibarutse. Murakoze.
Akabinogara duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Jewe Diana nini nahazwe. Ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Fasile Gebehu. Mushobora kongera kuvyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Naho ubutaha ahanje tuzongera.